Mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Abanyi Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi riyobora. Mwiriwe nshuti bakunzi, ni kazi mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana ni nahazo. Na makuru ngiye kubashikiriza ndi muhiri wanje mu ntumbero yo gukomeza kwirindikiza cha virusi ya corona. Zimwe mu ngingo nkuru ziyagize zirimo ingingo y'igihugu cha Tanzania cyo kutazongera kwakira izindi mpunzi shasha zituruka mu Burundi. Abasanzwe barahungiye muri Tanzania basaba ico gihugu kubihanganira mu gihe byavuye matora mu Burundi bitaradadanuka.
Nukuri nta mutekano dufise mu mutima kuko umukuru w'igihugu bavuze yatowe bakavuga ko yatowe mu busuma. Nukuvuga rero twebwe n'ubu imitima yasubiye guhagarara kubera gitubona iyo turimo turaja.
Uwo Murundi ari mu bahungiye mu gihugu cha Tanzania. Aha muri Amerika, guverineri wa leta ya Maine Janet Mills yihananganirije perezida wa leta z'ubumwe za Amerika Donald Trump ku rugendo ategekanya gukora muri iyo leta kuwa gatanu rushobora guteza imvururu zikomeye. Hagataho imyerekano y'abashavujwe n'urupfu rw'umwirabure George Floyd irakomeje mu gihugu cyose. Imandi zishamiranye muri Libya zemeye gusubira ku meza y'ibiganiro bigamije guhagarika Burundi ntambara. Idoni do ya makuru yose duce ku masonga ni mukanye sase mube hafi ya maradio yanyu. Amakuru tubafitiye ijya nino turayahera ku gitero cha bombe yatezwe mu ibarabara muri Afghanistan cyahitanye abasivili indwi. Aloyizo Bigirimana.
Ibombe yaturikije ikamyo yarimo abakozi mu ijoro ryo ku munsi wa mbere mu gisagara cha Khan Abad mu ntara ya Kunduze kiri mu buraruko bw'icyo gihugu. Nta muhari uravyitirira ariko umuvugizi w'iyo ntara Esmatullah Muradi atunga urutoki abatalibani. Umutegetsi avuga kandi ko babiri muri batandatu bakomeretse barembye bikomeye. Ibitero muri Afghanistan byari byaragabanutse kuva ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatanu igihe abatalibani batangaza gahengwe k'imisitatu bahimbaza irangira ry'amafungo ya Eid al-Fitr. Ejo ku munsi wa mbere umushikiranganji wa Leta z'Ubumwe za Amerika ajijwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo adahengeshanya gusaba ko ibiganiro by'amahoro bitangura. Yaraganiriye n'abategetsi ba Afghanistan barimo Perezida Ashraf Ghani hamwe n'icegera ciwe ca mbere Amra Saleh. Pompeo yabemereye ko Amerika izo baba hafi mu kubafasha muri ibyo biganiro bigamije kuzana ituze mu gihugu cyabo.
Aha muri Amerika, guverineri wa leta ya Maine ariwe Janet Mills yihananganirije perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Donald Trump ku rugendo ategekanya gukora muri iyo leta kuwa gatanu rushobora guteza imvururu zikomeye. Inkuru tubaza mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma.
Mu kiganiro guverineri Janet Mills uyobora leta ya Maine yari yagiranye kuri telefone na perezida Donald Trump ntiyaciye ku ruhande. Yavuze inshuro ebyiri ko ahangayikishijwe cyane n'uko uruzinduko rwa perezida muri iyo leta rushobora guteza umutekano muke cyane muri iki gihe imyigaragambyo y'amagana yicwa ry'abirabura irimbanije mu gihugu hose. Guverineri Mills yongeye kuvugira iby'urwo ruzinduko imbere y'itangazamakuru ashimangira ko badashobora kwizera umutekano mu gihe Trump yaba akomeje ibyarwo. Perezida Trump arateganya gusura rumwe mu nganda ebyiri zikomeye ku isi zikora ibikoresho byifashishwa mu gupima indwara ya COVID-19 rubarizwa mu mujyi wa Guilford muri leta ya Maine. Asubiza amagambo ya Guverineri Mills, Perezida Trump yavuze ko baza kubyigaho ariko yongeraho ko hari abantu benshi amutegereje muri urwo ruzinduko. Mu mujyi wa Portland utuwe cyane muri iyi leta, ejo hiriwe imyigaragambyo yitabiriwe n'abantu barenga 1,000. Bamwe baryama mu mihanda, abandi batambagira ibice by'uwo mujyi bamagana imyitwarire y'inzego z'ubutegetsi n'iz'umutekano ku birebana n'ihohoterwa ry'abirabura. Indi myigaragambyo nk'iyo yabereye mu mujyi wa Bangor wa gatatu mwituwe cyane muri leta ya Maine. Guverineri Janet Mills n'umwe mu bakuru ba za leta banenze cyane uburyo Perezida Trump akomeje kwitwara muri iki kibazo.
Tukivuga ku vy'imyerekano y'abashavujwe n'urupfu rw'umwirabure George Floyd abaranye agateka kazi na muntu muri Brazil nabo ejo biriwe mu myerekano nk'iyo. Oriane Tangishaka.
Imigwi y'abahari na gatega kazina muri Brazil yananiwe no kwihanganira amakuru menshi babandanya kumva y'ubwicanyi bukogwa kubirabure. Ibyo byaratumye bagira imyerekano ejo ku munsi wa mbere aho bifatanyije n'abandi banyagihugu muri Amerika mu kwiyamiriza urupfu rwa George Floyd mu ndwi heze. Uwo mwirabure yari yahagaritswe n'igipolisi yiketswe kuba yakoresheje inoti y'inyiganano. Igipolisi cya Brazil cyakoresheje imyuka ibaba mu maso n'amasasu atica mu komura abantu bari muri iyo myerekano mu bumanuko bw'igisagara cya Curitiba. Iryo tana mu mitwe y'abanyagihugu n'igipolisi ryadutsemo ubwicanyi. Igisagara cya Curitiba kigizwe n'abirabure hamwe n'ubundi bwoko buvanze bose hamwe bagera ku miliyoni. Iyo myerekano yari yatanguye mu mutekano, inyuma yaho abari muri yo batangura kuvuza akamo ko kwiyamiriza amacakubiri n'akandi kagwanya umukuru w'igihugu Jair Bolsonaro. Bongeye basenyagura inyubako zimwe zimwe, muri zo hakaba harimwo urugo rwa buramatari w'ico gisagara. Ntibiramenyekana niba igipolisi cyarataye muri yompi bamwe mu bari muri iyo myerekano.
Ku mugabane wa Afrika, ONU imaze kwemeza ko impande zishamiranye muri Libya zemeye gusubira ku meza y'ibiganiro bigamije guhagarika burundu intambara. Ni nyuma y'amezi atatu yaraheze ivyo biganiro bihagaze. Inkuru ya mgenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Aya makuru yatangajwe n'umugwi wa ONU muri Libya kuri uyu wa kabiri. Ni nyuma y'amezi atatu ivyo biganiro byarahagaze. ONU kandi imenyesha ko ishimishijwe n'aya makuru, ariko nta numwe muri izo mpande zirwana aravyemeza canke ngo abibeshuze. Umugwi wa ONU muri Libya umenyesha ko ivugururwa ry'ivyo biganiro rishobora gutuma haba agahengo k'intambara, kandi ko hashobora kumvikanywa no korohereza abatanga imfashanyo ku banyagihugu. Abasirikare bashikiye General Haftar kuva mu kwezi kwa kane umwaka uheze bariko bararwana kugira bigarurire umugwa mukuru Tripoli ugenzurwa n'abasirikare ba leta yemewe na ONU. Intumwa zigizwe n'abasirikare batanu bo ku mpande zishamiranye bari baragiraniye mu kwezi kwa kabiri ibiganiro, ariko byaciye bihagarara. ONU isaba ibihugu bifashe mu mugongo izo mpande zibiri kubahiriza ivyemeranijwe mu nama yabereye mu gisagara cya Berlin mu Budagi mu kwezi kwa mbere. Icyo gihe abakuru b'ibihugu dutura ku isi basabye inteko z'abanyamahanga zivanga mu mbera muri Libya kubihagarika.
Barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru agezeho hirya no ku isi badutorokanirije. Ndabibutse ko ijwi rya Amerika mukomeje kumva mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri za FM zitandukanye n'imirongo ya shortwave, mushobora no kwiyumvika ibiriraho kuri we zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Adresse ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni vewa radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere. Amakuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu gihugu cy'u Rwanda kivugwamo iyirukanwa ry'abadiplomate babiri b'ababirigi bari basanzwe bakorera i Kigali ku murwa mukuru w'u Rwanda. Ibindi kuri no nkuru tubibaza mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana akora i Londres mu Bwongereza.
Inkuru irebana n'abadiplomate b'ababirigi Xavier Foulebout umujyanama wa mbere na Lieutenant Colonel BM Cedric Billier ushinzwe ibikorwa bya gisirikare yakizwe ahagaragara kuri uyu wa mbere n'ikinyamakuru Le Soir cyandikirwa mu Bubiligi. Umunyamakuru wacyo Colette Brackman ni we wabyanditse yabisobanuriye Ijwi ry'Amerika.
Kuva ku itariki ya gatandatu cyangwa iya karindwi bahise bamenyeshwa n'u Rwanda ko bakwiye gusubira iwabo, ariko ntibyashobotse kubera gahunda yaguma mu rugo ku buryo bashoboye kuhava kwa gatandatu.
Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ububiligi uyu munsi yahuye n'abanyamakuru nk'uko ibikora buri cyumweru. Abanyamakuru batatu babajije umuvugizi wa minisiteri uko bari abadiplomate bavuye mu Rwanda, ariko ntiyabasubiza. Ndetse n'Ijwi rya Amerika ryavuganye n'umwe mu bavugizi Arnaud Gérard, ariko yanga kugira icyo dutangariza, atubwira ko azadusubiza mu mpera z'iki cyumweru. Ku ruhande rw'u Rwanda, itangazo ryashyizwe ahagaragara na minisiteri y'ububanyi n'amahanga riravuga ko bari abadiplomate bahamagajwe n'igihugu cyabo nyuma yo gukoresha igikorwa cyo kwibuka abasirikare b'ababirigi baguye mu Rwanda muri 1994 mbere y'itariki yemewe na Leta y'u Rwanda kandi batabimenyesheje Ministeri y'ububanyi n'amahanga. Twumve Colette Brackman.
Ubusanzwe kwibuka ababirigi bikorwa ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa kane. Muri iyo mihango amabendera abibutswa ndetse n'abategetsi b'u Rwanda bakabyitabira, ariko uyu mwaka babishyize ku itariki ya 6 itariki ikurura impaka zitemerwa na Leta y'u Rwanda.
Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda rivuga ko nyuma y'uwo muhango Leta y'u Rwanda yagaragaje ko itabyishimiye, Leta y'Ububiligi ifata icyemezo cyo kubahamagaza. Ariko umunyamakuru Colette Brackman avuga ko hashobora kuba hari izindi mpamvu zatumye Lieutenant Colonel BM Cedric Billier wari ushinzwe ibikorwa bya gisirikare asubizwa mu gihugu cye.
La nervosité de Kigali s'explique peut-être, mais c'est une hypothèse, par la prochaine publication d'un rapport de l'ONU.
Il y a mis par le Kigali, il y a Peter Gohanini, il y a Peter Reza, il y a un gars qui a été gérée, izerekana ko ingabo z'u Rwanda zagiye muri Congo mu mezi ashize aho zambara imyambaro y'ingabo za Congo cyangwa se ziri mu bikorwa bya gisirikare bidasanzwe zigahiga abarwanyi b'umutwe wa FDL. Ku bwanjye ni raporo iteye impungenge i Kigali, ku buryo hakwiye kwibazwa niba uriya mudiplomate ushinzwe ibikorwa bya gisirikare ataragize uruhare mu gutanga amakuru yakoreshejwe muri iyo raporo, kandi rero byaba bijyanye n'akazi ashinzwe.
Ibi Colette Brackman atekereza yanadutangarije ntaho bigaragara mu itangazo twahawe na Leta y'u Rwanda. Mbere y'uko dutangaza iyi nkuru twagerageje kuvugisha umuyobozi mukuru ushinzwe Uburayi, Amerika n'imiryango mpuzamahanga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, Ambassador Guillaume Kavaruganda, ntiyitaba telefoni yacu. Iyo ijwi rya Amerika ribasha kumubona twari kumubaza niba ibyo Colette Brackman akeka ko ariyo yaba ariyo ntandaro yo gusezera abadiplomate b'Ababiligi byaba bifite ishingiro. Veniste Nshimimana, ijwi rya Amerika, Londres.
Twerekeze muri Uganda, aho perezida w'ico gihugu Yoweri Kaguta Museveni yasavye mugenzi we wa Sudani y'Epfo kugarukana ku murongo abasirikare biwe bagirizwa gutegeka abashoferi batwara imodoka zambukiranye imipaka gutwara ingenzi mu modoka zabo ku nguvu. Ibindi kuri no nkuru turabaza mugenzi wacu Ignatius Bahizi ari Kampala muri Uganda.
Umubare w'abamaze kwandura icyorezo cya COVID-19 muri Uganda uno munsi wageze ku 189. Kuri abo umubare munini ni w'abatwara imodoka zambukiranye imipaka, kandi abenshi baba bavuye mu gihugu cya Sudani y'Epfo. Iki kibazo cy'abashoferi bambukira ku mupaka wa Elegu mu majyaruguru ya Uganda cyatumye Museveni ahamagara mugenzi we Perezida Salva Kiir. Ati ku barwayi 157, 277 ni abashoferi b'ikamyo b'abanyayuganda, kandi 235 kuri abo ni ababa bagaruka bava muri Sudani y'Epfo. Twaje kuvumbura impamvu tuvuganye n'abo bashoferi batubwiye ko iyo bamaze kwambuka bageze muri icyo gihugu, igisirikare cyaho kibategeka gutwara abantu bacu ku ngufu muri izo kamyo. Navuganye na Perezida Salva Kiir kandi nzi neza ko icyo kibazo yagikemuye, ariko kandi numvise ko abashoferi basigaye batwara abandi bantu babaha amafaranga menshi, kandi uko niko baje bandura. Uburangare n'umururumba w'amafaranga kuri abo bashoferi ubu niwo urimo kuduteza ibibazo. Nubwo ikirimo gutera kwiyongera kw'abanduye indwara muri Uganda kimaze kumenyekana ko ari abo bashoferi b'ikamyo zingira kandi zigatwara ibicuruzwa mu bihugu bitandukanye mu karere, kandi abanyagihugu benshi akabasaba ko ingendo z'izo modoka zaba zihagaritswe kumara igihe gito kugira ngo uburwayi budasakara nk'uko bimeze mu Burayi, Amerika, Aziya n'ahandi, Museveni akomeje kwanga gufata icyo cyemezo.
Uganda will lose $1.6 billion per annum from the loss of tourism.
Ati Uganda izahomba $1.6 billion by'amadolari y'Abanyamerika buri mwaka zavaga mu bukerarugendo. Tuzanagira igihombo gikomeye ku $1.3 billion aturuka ku banyayuganda bakorera hanze boherezaga mu gihugu, kuko ubu benshi ntabwo bagikora. no kubera iyo mpamvu ntabwo twahomba kuri urwo ruhande kandi ngo twemere n'ikindi gihombo giturutse ku guhagarika ingendo z'imodoka zambukiranya imipaka zitwara ibicuruzwa byacu nk'ikawa, ipamba, cyayi, amata n'ibindi mu masoko yo hanze. Museveni kandi ati Uganda ntabwo yafata icyemezo cyo guhagarika imodoka zitwara imizigo ubwayo kuko hari amategeko mpuzamahanga yaba yishe yemerera ibindi bihugu uburenganzira bwo gukoresha ubutaka bwa Uganda, bityo ko icyo Uganda ifite uburenganzira ari ugushyiraho amabwiriza n'andi mategeko akomeye abadereva b'izo modoka bagomba gukurikiza mu rwego rwo kubungabunga iby'ubuzima, kandi akaba ibindi bihugu nabyo bigomba kubahiriza izo nshingano mpuzamahanga. Hagati aho, mu rwego rwo gusubukura imirimo itandukanye mu gihugu, Perezida Museveni yavuze ko imodoka zitwara abagenzi zigiye kongera gutangira gukora guhera ejo bundi tariki enye, ariko ko zigomba gutwara 50% by'abagenzi zari zisanzwe zitwara, bivuze ko bisi yatwaraga abantu 60 izaba yemerewe gutwara 30 bonyine kugira ngo abagenzi bahane umwanya ukwiye hagati yabo, kandi uyirimo wese agategekwa kwambara agapfukamunwa no gukaraba intoki mbere yo kwinjira. Nyamara ariko izi modoka z'abagenzi hamwe n'iz'abantu bwabo ntizemere gukorera mu burere burenze kuri 40 bwegereye imipaka y'ibihugu by'ibituranyi, ngaho ni mu rwego rwo kwirinda abanyamahanga mu bihugu biri mu burwayi bwa corona kwinjira imbere mu gihugu bakoresheje izo modoka. Ubwo yatangaga andi mabwiriza arimo ajanye no gufungura ibikorwa by'abaturage n'igihugu, Perezida Museveni yavuze ko bamaze kwitegura bihagije muri ibi bihe byaguma mu rugo, akaba ubu igihugu gifite ububasha ku rwego rw'iby'ubuzima bushobora kuvura abarwayi ba corona 40,000 icyarimwe biramutse bigeze kuri urwo rwego. Ati guhagarika akazi mu gihugu nuko abantu bakaguma mu rugo byabaye intwari ikomeye yadufashije kuba tugihumeka no kugabanya ubwandu, ariko ni intwari igomba gukoreshwa habaye kwigengesera gukomeye kuko ihungabanya ibindi bikorwa byose bituma tubaho kandi tugatera imbere. Ibishoboka kandi byangombwa tumaze kubikora, ubwo rero ntabwo twaguma mu rugo mu buzima bwo kudakora ubuziraherezo. Abanduye 557 ari nta n'umwe upfuye nyuma y'iminsi 75 mu rugamba n'iki cyorezo ni akazi gashimishije. Amaduka manini nini akorera mu mazu magari nawe yemerewe gufungura ariko hakurikijwe amabwiriza akomeye, amashuri, insengero, ibibuga by'indege n'imipaka yo ku butaka byo byategetswe kuba bigifunze kumara indi minsi 31. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ayavugwa mu karere k'ibiyaga bigari tuyabandanirize mu Burundi, aho kuva mu kwezi kwa mbere kuno mwaka ikigo Robert cegeranya amatagisi n'amakori muri ico gihugu cemeza ko kimaze kwegeranya imiliyaridi hafi 2,600,000,000 mwisekeza catanguje ryo kugwanya urudandazwa rwa magendo. Eloje urika neza.
Uwo mwimbo ikigo Robert cawushizwe habona mu kiganiro cyahamenyesha amakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuri uyu wa kabiri. Cariko cerekana izo cyasaruye mu isekeza ry'ukugwanya urudandazwa rwa magendu hamwe no gutuza ruswa kuva mu ntango z'uyu mwaka. Odasi Niyonzima, komiseri mukuru wa Robert.
Urudandazwa rwo ku mipaka harabonetse abantu bashika 77 bakorewe amadosiye ajyanye n'iyo fraude yo ku mipaka, byatumye ikigo Robert cyinjiza mu kigega cya leta amafaranga ashika 1,440,000 n'1,810,608 aho ni kumeza ane gusa uyu mwaka w'2020. Ibyo bidangazwa rero ahanini bigizwe n'ibitenge n'amatelefone, imitobe iva hanze, imivinyo na za nzoga zikaze n'amapikipiki akunda kwinjiza muri bwa fraude, amatashe yo gutekeramo hamwe rero nuko utamenyekanisha idandazwa mu kubikorera hamwe zo mu karere ka kaduka guseruko, kandi idandazwa iyo byinjiye abantu bamenyekanishije bike cyangwa bakamenyekanisha agaciro gatoyi ugereranije n'agaciro k'ibidandazwa yanivuye hanze.
Iki gikorwa ikigo cegeranya amakori n'amatagisi kikigifashanya n'ibindi bisata harimo iperereza, igipolisi, abajejwe intwaro, ubutungane n'igisirikare. Urwo runani ruhande y'agahembo gahabwa abanyagihugu babareze abatariho amatagisi n'abacisha ibicuruzwa mu kinywabi rurishimirwa na Bwana Niyonzima.
Tugiranije n'umwaka uheze biraboneka yuko ugukorera mu runani byagize akamaro kuko abantu bari bamenyekanishije cyangwa bari bararebye bashe kuregera ube mugihe cyane cy'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda bashika cumi na batatu ariko gushika uno munsi turafite abantu bashika mirongo ine n'umunani batuzaniye amadosiye yo kuturegera abantu bariko baranyuruza amatungo haba mu makori hagati mu gihugu cyane ku mupaka urumva yuko kuri amezi atandatu gusa ninjije inshuro zirenga zibiri kuri amadosiye mirongo ine n'umunani harinjiye miliyari zibiri n'imiliyoni ijana na mirongo itanu n'imwe n'ibihumbi magana atanu na cumi na kimwe n'amajyana ibiri na mirongo itanu na gatatu abashoboye kurega kuri ayo madosiye twabahaye k'agaciro kabuto k'icya cumi kangana n'imiliyoni ijana na mirongo itandatu n'imwe n'ibihumbi amajana icyenda mirongo itandatu na bitanu n'amajana atatu mirongo ine n'icyenda
mu gihe bivugwa ko bagiye kurwanya igiturire n'urudandazwa rwa magendu bakoma kumira mu mifuko yabo aho kujana mu kigega cya leta komiseri mukuru wa Robert yemeza ko iyo ngeso yagabanutse cyane
tubaza yuko muri iyi minsi cyane cyane muri aya mezi atanu aheze atamupolisi cyangwa umusirikare barafashe ibintu cyangwa umuntu mu ntwaro iyo barashije gufata ibintu ngo abigumye nta bishingizi bubere kuko hamaze bimenyekana ko yabigumije nawe nyine bashahanwa cyo kimwe n'uwagize fraude rero twizera yuko atawuhari ko ntawe turamenye ntawe turumva twizera yuko bose abishyira ibidareri ibihano ku bakozi ba Uber umukozi wa Uber naho yoba atakaje urufaranga rumwe haba muri duwane cyangwa mu makori hagati mu gihugu nk'umwaka rero ibihumbi bibiri na mirongo ibiri harirukanye abakozi batanu muri amezi ngahe yonyine muri amezi atanu aheze abakozi batanu barirukanye umwaka uheze dushyizeho n'umwaka uheze hariho abakozi barenga bane bafunzwe iruhande rw'ukwirukanwa twaje tubashyikiriza ubutungane barabacira imanza kugira ngo bagarukane babanze bagarukane amafaranga yanyuze
ibicuruzwa byafashwe ahanini byinjira biciye ku mipaka Burundi buhana n'ibihugu bya Tanzania na Repubulika ya Demokarasi ya Congo hakiyongera ko ibizana ni Dubai nk'uko bisigurwa n'ikigo Ber Eroje Urika neza ijwi rya Amerika
dutandukira igisata c'impunzi kivugwamwo ingingo ya leta ya Tanzania yo kutongera kwakira impunzi z'abarundi zihahungira hambavu iyo ngingo Tanzania igabisha kwigiye kubandanya ihungura abasigaye mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi inkuru twateguriwe na James Jovin akora muri Tanzania ku bw'ijwi rya Amerika
umurongozi mukuru w'intara ya Kigoma bwana Emmanuel Maganga niwe yavuze iyo ngingo irimo gufatwa n'igihugu cya Tanzania aho yari mu kiganiro n'abanyamakuru ku mugwa mukuru w'iyo ntara ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere muri icyo kiganiro n'abanyamakuru hanini yariko avuga ibijyanye no kwirinda umugera korona hama aca asozera kuri iyo ngingo yo kutazokwakira impunzi zishasha bwana Maganga yavuze yuko igihugu cya Tanzania kitokwemera kwakira impunzi buruko amatora abaye mu Burundi ngo hari bamwe mu banyagihugu guhunga ari igikorwa cyabo habe amahoro ntihabe amahoro bo ni guhunga gusa
iko hulka ya watu kutegeshea kwamba uchaguzi wote utakaofanyika kwa matokeo yote lazima wakimbilie Tanzania
hari abantu bafite ingeso yo guhunga uruko amatora abaye mu Burundi abe neza abe mabi bo ni guhungira mu gihugu cya Tanzania gusa nje rekanda babwire kandi ndazi yuko banyumva kuri inshuro apana kubera igihugu cyabo bamaze amatora n'amahoro ubwo rero bicare bubake igihugu cyabo kandi nibyatungana neza tuzoganira n'amashyirahamwe araba impunzi kugira duhungure n'abasigaye mu nkambi bose
suri wakaye kwenye nchi yao waijenge nchi yao ili hali ikiendelea hivi ilivyo na hawa waliopo kwetu nao kwa utaratibu ambao tumekubaliana na mashirika ya Umoja wa Mataifa na sisi nchi zetu mbili tutaendelea kuwarudisha.
Zimwe mu mpunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta zozivuga yuko ata muntu yohunga atakimuhunganye kubw'iyo mpamvu zisaba leta ya Tanzania kubahiriza amategeko araba impunzi ahubwo ibandanye kubafasha kugeza aho bazobona yuko icyo bahunze cyaheze babone kujya kubaka igihugu cyabo.
Turimo turasaba leta ya Tanzania nayo ubone ko yodufasha ntiduhungure ku ngufu kuko uri murasubira iyo wavuye icyo wahunze wumva mu mutwi wawe kitarahera ni ngorane no kuvuga mu gihe bodufasha bakaturonderera amahoro tugataha mu mahoro twebwe n'ukuri byo bishimwe ku mana ati mugabo ubu n'ukuri nta mutekano dufise mu mutima kuko umukuru w'igihugu bavuze yatowe bakavuga ko yatowe mu busuma no kuvuga rero twebwe n'ubu imitima yasubiye guhagarara kubera ntitubona iyo turimo turaja kuko bonyene batowe n'abatoye turumva ko harimo ibitarimo biragenda neza
mugaho kubera turavye abategetsi barimo baratowe amatora bakabagize yose bakomeza bayonona tukaje tubura icyo twafatanije tworeka none cyasaba UN na leta ya Tanzania modufata neza kuko twebwe nabonenye babibona ko birimo ibintu by'amafuti nyene bitarimeze neza none rero jewe nshono sawa ko UN yo dufa yo bidufashije kabira turindiriye haba zobona amahoro abonetse neza gose nyine nibo nyine nibo zaza kutubwira ati amahoro yabonetse Burundi ni mutahe
twahoze tubabaye UN na Tanzania nyine ratwakira maze kutwakira twarayisavye yuko yobanzika turindira twarindira amatora amatora twarayarindiriye ariko naho twarayarindiriye turabona yuko amatora atagenze neza ntiyadushimishije we dusaba yuko n'ubundi bakomeza kudufasha nka kujya batwakiriye
nukuvuga rero bimaze kugenda uko twararindiriye ikibazo kijyanye n'amatora amatora yarabaye amatora amaze kuba twebwe nk'impunzi twebwe ntitwagiye gutora mugabo twasaba yuko abariyo igikorwa barimo barakora barimo baragikorera twebwe nukuvuga rero mu gihe byogenda neza mutware barimo aratwara akadutwarira neza twashika akazotwakira neza mugabo ibyo bintu twumva by'ubunenge babanje kubikuraho tukamenya yuko byavuyeho atangorane atawanja wangura twese turabarundi twese twoserine aha rero nukuri mudufashe yubone na leta ya Tanzania mudufashe kugira twebwe mube muraturabira ibyacu mudufashe mudufashe muba mukoze
mu bitigira bitanga nase mu gihugu cya Tanzania asigaye mu impunzi z'abarundi zirenga gato 260 igikorwa cyo guhungura biyandikishije ku bushake bwabo cyarahagaritswe muri iyi minsi Burundi buri mu gikorwa cy'amatora hatagize igihinduka cyo gikorwa cyo guhungura impunzi kizobandanya iby'amatora bimaze gutungana neza kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika
Imbere guhana gahindukira tugaruke ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho indwi imwe inyuma y'urupfu rw'umwirabure George Floyd abanyagihugu bakomeje imyerekano mu gihugu hose batitaye ku mategeko y'umukwabo Thomas Kamirindi akomeje kudukurikiranira izino dossier
nkuko ibitangazamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuranye bibivuga nka television CNN abayobozi b'imijyi byibura 40 yo mu gihugu hose harimo n'umurwa mukuru w'igihugu Washington DC bashyizeho amategeko y'umukwabu abuza abantu gusohoka mu ngo zabo guhera ku mugoroba kugera mu gitondo nyamara ntibyabujije abaturage gukomeza imyigaragambyo hirya no hino mu ijoro ryakeye ku munsi wa 7 wikurikiranyije nko mu mujyi wa New York imyigaragambyo yaranzwe no kumenagura amazu no gusahura abantu 100 bamaze gutabwa muri yombi mu gihugu hose abapolisi benshi barakomeretse mu mijyi itandukanye barimo 4 bakomerekejwe n'amasasu mu mujyi wa St. Louis muri leta ya Missouri mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu imyigaragambyo yakoze no kubanyamakuru barimo bayikoraho akazi kabo umuryango uharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru CPJ ufite icyicaro gikuru mu mujyi wa New York uvuga ko byibura 150 bahohotewe na polisi barimo abakubiswe abakomeretse n'abambitswe amapingu barafungwa amasaha make nyamara bababerekanye neza ko ari abanyamakuru ko rero batari mu myigaragambyo umuryango CPJ wemeza ko ari ubwa mbere mu mateka bibaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wamaganiye kure guhonyanga no guhonyora ubwisanzure bw'itangazamakuru imwe mu nkingi z'itegeko nshinga rya Amerika urasaba inzego z'ubutegetsi bw'ibanze korohereza abanyamakuru gukora akazi kabo muri ibi bihe by'amategeko y'umukwabo muri leta zabo amahanga nayo ntarebera gusa ministri w'intebe wa Australia Scott Morrison yategetse ambasade y'igihugu cye y'i Washington DC gukora anketi ku ihohoterwa ry'abanyamakuru babiri bafite ubwenegihugu bwa Australia polisi yakubitiye mu kazi kabo mu myigaragambyo yo ku ngoro y'umukuru w'igihugu Maison Blanche no kureba niba batwara ikirego mu rukiko Ubwongereza nabwo bwamaganye ihohoterwa rya polisi ya Amerika ku munyamakuru wa BBC mu myigaragambyo y'i Washington DC aho amasaha y'umukwabu atangira saa moya y'ijoro kugera saa 12 mu gitondo uwarenga kuri aya mategeko yafatwa akaburanishwa agakatirwa igihano cyo gufungwa iminsi 10 cyangwa ihazabu y'amadolari 300
Thomas Kamirindi urakenuye ni no kuri we duce dusozerera ano makuru yo kuri no mugoroba mwari mwateguriwe mu ngera mushikirizwa na Jewe Diana ni nahazwe na makuru nabashikije ndi muhiri waje mu ntumbero gukomeza kwirinda ikiza ca virus ya corona yakoze Edigwema yaraduhagarikiye co kimwe na Fatuma Alimasi Kalala yegeranije amajwi yacu. Dushimire kandi na mwebwe mwari muduteza abiri tuyifuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimwo murara haryana ahatajyana hararumwansi.